Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu wa mbere tariki 23 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha ya 11 n'igice zo mu gitondo. Kaze neza mwese.
Harapfuye abantu bane, batatu muri komine ya Ngagara, babiri baramaze kumenyekana, harapfuye mu Ngagara kandi n'uwundi muntu umwe gushika ubu ataramenyekana. Harakomeretse abapolisi batatu, hari n'abagizi ba nabi bafatanye n'inkoho bashika batatu.
Uwo ni Moise Nkurunziza, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, avuga ku bitero byabaye mu mpera z'indwi iheze mu bice bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura, aho humvikanye amagrenade atari make. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugenzi wacu Aloys Bigirimana arayadushikiriza. Aloys,
mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe mwese mwahisemo gukurikirana radio Ijwi rya Amerika. Inzego z'umutekano muri Mali ejo ku munsi w'Imana zarakoze ibikorwa byo gusaka abantu batatu bikekwa ko bafise uruhara muri ca gitero giheruka kubera ku hoteli Radisson iri ku mugwa mukuru Bamako. Igitero cyahitanye abantu bashika 19. Umwe mu basirikare bakuru ba Mali abimenyesha ko abantu babiri bagavye ico gitero bari bitwaje inkoho zikomeye cyane, ibisasu biturika hamwe n'amasasu menshi cyane. Umwe mu baserukira murambabarira imihari y'abaseparatiste bo mu buraruko bwa Mali yamenyesheje ko abagavye ico gitero bari bafise intumbero yo kuburizamwo amasezerano y'amahoro iyo mihari iheruka kugiranira na leta ya Mali mu kwezi kwa gatandatu guheze. Iyo hoteli rero yabereyemwo ico gitero niyo yari yemirije kwakira inama ya nyuma yo gushira mu ngiro ayo masezerano. Mu gihugu cya Somalia, abagwanyi 8 bo mu muhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab barasize ubuzima mu gitero cy'indege ya drone ku kirindiro cyabo kiri hafi ya Baladur, aho ni ku birometero 120 mu buraruko bushira uburengero bwa Mogadishu, umugwa mukuru wa Somalia. Amakuru atangwa n'abavyiboneye amenyesha ko abasirikare b'ipete ya komanda ba Al-Shabaab boba barasize ubuzima muri ico gitero cabaye jo ku munsi w'Imana. Abanyagihugu bo muri ako karere bamenyesha ko drone y'Abanyamerika ariyo yoba yaragavye ico gitero, ariko gushika ubu ibiro vya Pentagone vyaha muri Leta Zumwe za Amerika bijeje kwivuna umwansi ntaco biramenyesha kuri ivyo. Leta Zumwe za Amerika zarigeze gutera indongozi za Al-Shabaab zikoresheje iyo ndege ya drone itagira umudereva mu kwezi kw'icenda k'umwaka w'2014. Igitero cyahitanye Ahmed Abdi Godane yari ku isonga ry'indongozi za Al-Shabaab. Ako gace ka Baladur Amin kagabwemwo ico gitero cejo kari hafi y'ikibuga c'indege ca Baridogle, aho abasirikare ba Leta Zumwe za Amerika basanzwe bahera imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare ba Somalia. Tukiri kuri abo bagwanyi ba Al-Shabaab, uwundi mutegetsi avugwa ko ari mu ndongozi za Al-Shabaab azwi ku izina rya Sheikh Hussein Abdi Gedi yoba yaricanywe n'abandi bagwanyi bane mu mutego batezwe mu bumanuko bwa Somalia. Abanyagihugu bo muri ako gace biganiye Ijwi rya Amerika ko abo bagwanyi baguye mu mutego batezwe na bagenzi babo hafi yahitwa Gududle mu ntara ya Juba ejo ku munsi w'Imana. Uwo Sheikh Hussein Abdi Gedi yari umwe mu ndongozi za Al-Shabaab imbere y'uko avavanura n'uwo muhari, aho yaciye ahamagarira abagwanyi ba Al-Shabaab kwifatanya n'umuhari wa Eta Islamiste uri kuragwanira muri Iraq na Siriya. Mu ntango zo ku kwezi, indongozi zo mu rwego rwo hejuru za Al-Shabaab zaramenyesheje ko zitazokwihanganira uwo wese azoba agiye gucanishamwo uwo muhari no gucanishamwo abamizirima bose. Al-Shabaab waratakaje uduce tutari duke wari warifatiye mu bumanuko bwa Somalia, ariko ubandanya ukora ibitero by'ubwicanyi ku mugwa mukuru Mogadishu no mu gihugu kibanyi cya Kenya. Mugihugu cy'Ububirigi inzego z'ubutungane muri ico gihugu zimenyesha ko ejo ku munsi w'Imana igipolisi cafashe abantu 16 bakekwa kugira uruhara mu bitero by'iterabwoba ariko bamenyesha ko umwe Salah Abdeslam ari ku isonga ry'ivyo bitero atari muri abo bafashwe umuntu umwe niwe yakomeretse muri urugo ruhigi rwakozwe mu bice bishika 20 hafi y'igisagara Bruxelles igisagara gushika ubu ubuzima busa n'ubwahagaze inyuma yaho hikezwe ko imihari y'iterabwoba iriko itegura kukigabamwo ibitero inzego z'umutekano ziyumvira ko Salah Abdeslam yoba yahungiye mu gihugu c'Ububirigi ku itariki 14 z'uku kwezi inyuma y'amasaha make habaye igitero c'iterabwoba c'umuhari wa Etat Islamiste i Paris ku mugwa mukuru w'Ufaransa igitero cahitanye abantu 130 gikomeretsa amajana abantu barenga 100 muramba barira ukwiyunguruza hakoreshejwe amatereni hamwe n'amashuri muri Bruxelles mu Bubiligi bibandanya vyugawe no kuri uyu wa mbere mu gihe inzego z'umutekano ziriko zihiga abagize iterabwoba
urakoze Aloyse Bigirimana ku makuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake yayo mbere yuko dusoze ibiganiro byo muri kino gitondo Abantu bane barishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru wa Bujumbura abapolisi 3 barakomereka mu bitero by'amasasu n'amagrenade uwundi muntu umwe yiciwe ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo igipolisi kivuga ko inzego z'umutekano zatanye mu mitwe n'abitwaje ibigwanisho abagizi ba nabi mu gutera ayo magrenade bashaka gukora iterabwoba dutega amatwi elojuri kaneza
Amakaritie yumvikanyemo amasasu n'amagrenade ni ngagara mu buraruko bwa Bujumbura, Jabe, Bwiza, Rohero na Nyakabiga mu gisagara hagati na Musaga na Kanyosha mu manuka bw'igisagara. Igipolisi kimenyesha ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu hatewe amagrenade 13 ari kabiri muri yataturitse icegera c'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moyize Nkurunziza yemeza ko abajejwe umutekano batanye mu mitwe n'inkozi z'ikibi zari ko zitegura ibitero by'iterabwoba byo gutera amagrenade iruhande y'inkoho n'amasasu igipolisi kivuga ko cyafashe harimwo n'ivyahononekariye muri ayo masasu n'amagrenade harimwo n'abantu bahasize ubuzima Moyize Nkurunziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi
harapfuye abantu 4 muri komine ya Ngagara 2 baramaze kumenyekana harapfuye mu Ngagara kandi n'uwundi muntu umwe gushika ubu ataramenyekana harakomeretse abapolisi 3 bisanzwe hari n'abagizi ba nabi bafatanye n'inkoho bashika 3 mu Kanyosha quartier Ruziba haratewe grenade harakurikira n'amasasu aho mbere hari n'umuntu yapfuye gushika ubu ataramenyekana
muri quartier ya Kane mu Ngagara hari n'amazu yononywe n'ibisasu abanyagihugu twahuye basaba leta kubakingira
Kense aba yuko bo dukingira kabisa bagashyiramo ingufu abanyagihugu bagakingirwa nimba arabagwana bafise ibyo bariko barasaba nibaza ko bovuva mu banyagihugu bakabikorera cyane bagagira izindi ubundi buhinga mugabo ingwani kava mu banyagihugu ntibandani ba mu makaritie mu bana tacho ari umunazinduka yihangayikira tazi n'ivya politike atana kimwe arimwe agasanga ibintu byo biriko birononekara nibaza ko impande zose zoje hamwe zikumvikana ibintu bikava mu banyagihugu umwe wese agahangayikwa n'ubuzima bukoye akajyama n'umutima utekanye nimba yaruza kukajumba ryakakajya mu gakajyama
mu bantu bikiwe mu Ngagara harimo waguye mu kirabo muri quartier ya Kane igipolisi kivuga ko yishwe na grenade aho muri quartier ya Kane nyene hari umugabo yapfuye yarashwe mu mutwe mu gihe yarage muri imfungurwa umukoza mudandariza makara umukenyezi wiwe aratubwira uko vyagenze
ayo masaha 8:30 twaje gufungwa cyatoringe ashiri mu kwatsi twandika ko turabura cyatangira kumva amasasu menshi mu gitondo kwasanga yarayapfuye cyarwumva amasasu menshi karapa twandika ko turabura bitandare baje gusafata cyane kwacha dusanga cyane hake
imihana yegereye haraye hapfuye abantu igipolisi cyazindutse gihagarika abagabo n'imisore abagera kuri 9 bahagaritswe baje biyongera kuri 22 bafatiwe mu kirabo bita kwa Masuguru muri quartier ya Kane mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu uwo mwigeme avuga ko nabana n'abanyeshure bafashwemo
cyo hariho umuntu w'umunyeshure twabana bazi mu rupango tugurura wa muhungu yirutse ngo hinge ahunge baba bamubonye bacha bamubwira ngo manika amaboko hejuru uracara manika amaboko hejuru nanjye cyandasaho kandi manika amaboko hejuru tugiye niho je tugeze hajya kwibarabara baciye basubiza inyuma ngo we uko ari umukobwa gasubira inyuma.
Mu gipolisi baremeza ko abo bantu bafashwe mbere ko ari nabandi ndwi bafatiwe muri zone ya Cibitoke mu bucagu cagu. Abo bose igipolisi kiremesha imiryango ku budafisi kimwagira acarekurwa.
Muri ako kabare hari mu byukuri abantu bari basanzwe bariko barivuna kanyota, ariko hariho n'abandi bari basanzwe mu kindi gikorwa. Nico gituma rero kugira ngo bamenye abari muri byo n'abatari muri byo baheza kamatohoza kaba kugira ngo abataco bagirwa barekugwe abasesha bagirwa nabo bahana. Hama abantu nabo bukumbure babafashwe uno munsi nibaza bose ko ari imvo z'amatohoza, kandi ko igikuru nibaza ko abo bamenye ati abantu bacu bagiye hehe. Abantu bose bafatiwe mu Ngagara bose bari mu biro by'Inyamiramabi, kuvuga rero barashobora abantu babo kubashikira bakababona.
Mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana Inyamiramabi n'abacamanza bazinduse bumviriza bongera babaza abantu bafatiwe mu Ngagara bafungiwe mu gashoko k'igipolisi ka komisariya igisagara cha Bujumbura benshi bita muri Besser. Ku murango wo kuri uyu w'Imana muri quartier asiatique humvikanye ibintu biturika nk'amagrenade hafi y'iradiyo nkuru y'igihugu ahegereye urugomero ruyungurura amazi ishyira hamwe ritanga amazi n'umuyagankuba Regidezo. Mu gipolisi bavuga ko gushika ubu ibyahononekariye bitaramenyekana. Turetse ku mugwa mukuru Bujumbura ahandi habaye igitero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ni ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Umuntu umwe yarishwe imodoka rirononekara mu gitero cagizwe mu bunywero. Eroje urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku bitero no kuri uwo muntu yapfuye mu ntara ya Kirundo, mu mpera z'indwi iheze ku mugoroba w'umunsi wa gatandatu niho uwo muntu yaguye mu gitero cabaye ku kirabo citwa New Top 10 mwitana mu mitwe hagati y'abapolisi n'abitwaje ibigwanisho. Buramatari w'iyo ntara niho yarari, turaganiriye mu kanya gaheze atubwira uko vyagenze. Natangiye ndamubaza neza na neza amasaha ico gitero cyatanguriye ku mugoroba w'umunsi wa gatandatu. Tumutega amatwi.
Murakoze cyane mumenyesha makuru. Hari hafi saa 2 n'iminota 10 z'ijoro jewe nariko ntembera nyine kuko twari umunsi mukuru kandi aha cyako hari hafikiye abashitsi bavuye Bujumbura imvukira za Kirundo zikunda intara yazo. Twashitse kandi gatoyi niko ndabaramutsa ninjiye mu nzu hacavuga amasase menshi cyane gose, amasase menshi cyane.
Turumva ko hariko hateramira abanyonyi b'umugambwe SNDFDD bari bavuye kwigina umunsi mukuru wahariwe umugwanyi. Hari abantu bakomeretse canke bahitanywe n'ico gitero?
Bo ni gukumura kandi twokosoramwo sabanywanyi b'umugambwe SNDFDD bari bahari gusa. Hari abantu benshi mu kabare bari bicaye mu byumba bitandukanye, ariko hari imvukira zo ngaha mu Kirundo hanyuma muri komine Kirundo ziraje nyine mu komine yazo zivukamwo. Nabimenye ko bahari benshi bari banandelefonye ndahaca kabura amatare kugira ngo ndabahe mwiriwe ndabaramutse. Nahandi ho hari n'abandi banyagihugu bandi batari no mu mugango TDFDD bari mu Burundi, dufite imigambwe myinshi. Hari n'abandi bari bivire ku mirimo barimo bafata gacupa. Kere ndahageze rero niho aya masasu yaca atangura. Amasasu amaze kuvuga menshi, twashoboye gufata umuntu, twabonye ahantu hari amaraso arimo yavira turakurikirana aho hantu ya amaraso ari. Ucadusanga abajeje umutekano nibo babikoze baragenda basanga hari umuntu rero yarashwe amasasu yafashe. Ntituzire ko arimo abo bagwanyi, ntituzi yuko yari umuntu ahita ariko birashoboka ko bashobora kuba arimo abo bagwanyi. Baciye bamujyana rero kwa muganga, bamujyanye kwa muganga aciye apfira mu nzira.
Muvuze ati hari aba bagwanyi bariko baragira ivyo bitero, hari abababonye abaribo, bari bafise inyambaro zimeze gute? Igipolisi kivuga ko iki?
Kandi twokosora kumenya ko bakobo barabagwanyi bari nk'abantu kumuri babagizi ba nabi, kuko abo twashoboye gufata babwa twara abo barabantu bashikira ahantu ngaha mu Kirundo bahora bahaka indaro sabagwanyi mu byukuri. Twazakora abantu nyine babagizi ba nabi, urabona ubu benshi barahendwa bihuha byaje, bakabahendesha amafaranga, bakabahendesha iki kugira ngo batobe aya mahoro dufite mu Burundi. Ni kubakora abagwanyi kuko barabagwanyi kumure byari kubandanya bararashe nyine barashize nkoho amabica birahera. Amagipolisi nyine cyagirageje kubikurikirana n'igihugu bacu baguma bakora imirimo yabo barabarondera. Mare bacu batwakira abantu bararahanahanaha n'imihana bashikiyemo, bashobora gufata rero abantu batanu nibo barimo barabazwa mu minwe y'abajejwe ubutungane. Kumbe tuzomenye inkuru mu nyuma.
Melchior Nankwahomba, murakoze cyane rwose kukanya
muduha. Murakoze cyane, ndabashimiye.
Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko abantu 2,000,000 bapfa kubera ihindagurika ry'ibihe rikavuga ko icyemezo kiriko kirategurwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu kwihweza ihindagurika ry'ibihe kitariko kiraha agaciro amagara y'abantu. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni araduha inkuru irambuye.
Ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu riharura abantu 100,000 bapfa bivuye kuhindagurika ry'ibihe buri mwaka, ariko iryo shyirahamwe rivuga ko ibihugu biriko biraja inama y'ibishyirwa muri icyo cyemezo bitariko biraha agaciro amagara y'abantu kugira bishyirwe muri icyo cyemezo. Muri ivyo harimo kwiyongera kubukari bw'ingwara zari zihari co kimwe n'ibiza bivuye kwihindagurika ry'ibihe n'itituka ry'ubwiza bw'umwuka abantu bahema. Uwitwa Maria Neira ajeje iby'amagara y'abantu n'ibidukikije muri OMS avuga ko ari ukwihenda kwibaza ko ushobora gushiraho icemezo ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe gishingiye ku bidukikije nk'inkingi y'iterambere gusa.
Of course it's about that.
Nivyo nyine.
But it's very much as well about
mugabo bishimikiye ku magara y'abantu. Kuri twebwe icyemezo
cy'ubukungu will be signed in France.
Kizoba icyemezo gifatiye ku magara y'abantu kandi mu gihe coba ari icyemezo ciza. Kizoba icyemezo c'akarorero ku magara y'abantu muri iki kinjana
cyose.
OMS imenyesha ko inyungu nyinshi mu mibereho y'abantu itegerezwa kuva mu gufata ingingo nyazo zo kugabanya ivyuka vyononi kirere. Akarorero umuhinga wa OMS akaba arongoye n'umugwi uraba ivyihindagurika ry'ibihe Diarmid Campbell Landrum avuga ko kugabanuka kw'ivyuka bitandukanye vyononi kirere bizogirira akamaro amagara y'abantu n'ibidukikije. Ishami rya ONU gitaha amagara y'abantu OMS ryaharuye kandi ko abantu 7,000,000 bapfuye mu 2012 bazize ingwara zituruka kugumana kw'ikirere. OMS itegekanya ko ihindagurika ry'ibihe rizokwica abantu biyongera ko bagera ku 2,250 buri mwaka bivuye ku ndwara zirimo malaria, ugucibwamwo, umwumira utewe n'ubushuhe bwinshi no gufungura nabi hagati y'umwaka w'2030 n'2050. Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu bivuga ko hari ivyemezo bikomeye vyerekana ko ihindagurika ry'ibihe rizokongereza cane ugutandukana hagati y'abatunzi n'abakene. Berekana kandi ko abantu bose bizobagira ku ingaruka ku rugero rutandukanye bitewe n'ingorane z'amagara y'abantu ziva kuhindagurika ry'ibihe.
Ubu naho ni wa mwanya kubashikiriza amakuru ya sport n'imikino. Reka duhere mu Rwanda, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arayadushikiriza.
Ayo na amajwi y'imbaga y'abafana mu mvura y'umuvumbi ubwo bari bahuriye bishimira umukinnyi w'umunyarwanda Jean Bosco Nsengimana wo mu ikipe ya Karisimbi amaze kwegukana ikamba ry'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda muri mwaka 2015. Kuva irisiganwa ryatangira ku itariki ya 15 kugeza risozwa ejo ku cyumweru tariki ya 22 mu kwezi kwa 11, uyu musore yakomeje kwicarana umupira w'umuhondo uranga umukinnyi wa mbere w'isiganwa. Mu ntera 8 zirigize uyu mukinnyi w'imyaka 22 y'amavuko yegukanyemo 3 arizo umusogongero bita prologue, intera ya Kigali Musanze n'iya Rubavu Kigali. Nubwo intera isoza ya Kigali Kigali yabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru atashoboye kuyitsinda kuko uwayitsinze ari umunyaeritrea Eyob Metkel, ntibyabujije uyu mukinnyi Nsengimana kuzamura ibendera ry'u Rwanda yegukana umwanya wa mbere ku giteranyo rusange. Jean Bosco Nsengimana atumye u Rwanda rutsinda irisiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu Tour du Rwanda ku nshuro ya kabiri yikurikiranya nyuma y'uko Valence Ndayisenga ahize abandi umwaka ushize. Icyabaye akarusho by'umwihariko ni uko Jean Bosco Nsengimana akurikiwe n'abandi bakinnyi babiri b'Abanyarwanda aribo Areruya Joseph mu ikipe y'Akagera na Hakuzimana Kamera ukinira ikipe ya Muhabura. Usibye abakinnyi b'u Rwanda berekanye ingufu zidasanzwe muri iri siganwa, abakinnyi b'Abanyaeritrea nabo bagaragaje ko ari ntavogerwa cyane cyane uwo mu ikipe y'igihugu cyabo, biyongeraho kabuhariwe Debesay Mekseb ukina mu ikipe ya Bike Aid yo mu Budage akaba yaregukanye intera ebyiri arizo Nyagatare Rwamagana na Musanze Nyanza. Urufunguzo rwafashije Jean Bosco Nsengimana guhora ari imbere muri iri siganwa ni ikinyuranyo yashyizemo ubwo yanikiraga abandi muri etape ya Kigali Musanze. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru bose ni bamwemeye yabwiye Ijwi rya Amerika umwihariko w'intara ayoboye mu mukino wo gusiganwa ku magare.
Niko bimeze ngira ngo muziko na centre national y'amagare iri mu ntara y'Amajyaruguru ari haruguru mu Kinigi niho yigushya cyarishe. Impamvu ni iyihe? Nuko imiteri ntara y'Amajyaruguru imisozi miremire yatoza abana b'Abanyarwanda bagira ubumenyi bukomeye cyane, kuko niba abantu bo muri Ethiopia n'ahandi babasha gutwara ibikombe byinshi cyane, kandi mu gihugu intara y'Amajyaruguru ifite imisozi myiza, ifite amahumbezi menshi cyane, ifite imiterere yayo. Izo mpamvu twebwe dusanga icyo ari igikorwa gituma mu gihugu natwe twibaza ngo twakore ibira ngo twubake ubushobozi bw'abantu bacu b'Abanyarwanda bo mu Majyaruguru kugira ngo nabo bajye bayiganwa urwego muzama hanga none yibu cyacu cyakira madevise menshi ubukerugendo bwingagi zacu ubwire madevise menshi noneho ubukerugendo bukomuka ku e-sport y'amagare ndetse no kwiruka ku maguru n'agishwe kugira ngo gutere imbere
kuba Jean Bosco Nsengimana yegukanye turu y'u Rwanda akurikirwa n'undi mukinyi w'umunyarwanda bishimangiye ko kuva irisiganwa ryashyirwa ku rwego mpuzamahanga mu mwaka 2009 buri gihe umukinnyi wa mbere ndetse n'uwa kabiri babakomoka mu gihugu kimwe irisiganwa turu y'u Rwanda rirangiye ryari ryitabiriwe n'amakipe 18 ariyo Karisimbi Akagera na Muhabura mu Rwanda ikipe ya Kenya Eritrea Ethiopia Misiri Afrika y'Epfo Maroc Hot Savoie mu Faransa Bike Aid mu Budage Global Cycling mu Hollandi Meuble de Quartier mu Suisse na Novo Nordisk muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari Claude Munyandinda ikigali
tuve mu Rwanda tuje mu Burundi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka nawe agiye kudushikiriza makuru ya sport n'imikino mu Burundi
inyuma yaho mu Rwibere Costa wabigeme utahukaniye igikombe ca karere ka gatanu ka Afrika mu gihugu cy'u Rwanda ugacuronka uburenganzira bwo guserukira ko karere mu nkino za Afrika uwo mugwi uzoje kuwa gatatu winondwi mu gihugu cya Angola kizakira inkino z'uno mwaka inarukundo Nancy icaba baca kapiteni wa Rwibere Costa avuga ko umugwi witeguriye bihagije higanwa kandi ko bazoje gukina atabwoba bafise amenyesha ko uko baheruka gukina mu gihugu cy'u Rwanda no muri Angola bazogerageza gukora byiza.
Bon twariteguye bikwiriye twarashoboye kugerageza kongereza le physique cyo no vuga ingufu no kongereza technique ari ubumenyi bwa basket kugira azoshobe kuja guhiganwa nayo yandi ma equipe.
Mwari wa mbere mu karere ka gatanu mugiye guhura n'iyindi migu yatsinze yatwaye ibikombe mu burere butandukanye bwa Afrika ndoga izongere ntabwo bamufise ko mutaza bamuzishobora
bwo babgaraheze tumaze gutwara igikombe cha zone 5 ubu turabona yuko dusubumenye bukwiriye bwo gushobora guhigana nayo yandi ma equipe yitwa yuko akomeye
abakunzi b'umupira w'amaboko rero mu Burundi murabijeje mwabwiye kimizo za ntsinzi
bon intsinzi intsinzi turayize twa twitegura twitegura n'intsinzi tujoshobora kuzana ikibanze cha mbere ego birashoboka ko twarabonye yuko umupira tuwuzi kandi dushobora gukora ibikomeye
abakinyi bose ubu muri teguye murafise cyango
ibyangombwa birakwiye uturindiriye yuko hahera gusaba ibintu by'impapuro azi ko bigorana mbwa ku munsi wa gatatu turashobora gufata urugendo
umumenyereza wa Rwibere Costa aremeza ko umurwi bawuteguye neza nabo bafashanya Patrick Richard Ngwijuruvugo ashima ingene leta yabemereye kubafasha kugira bizokunde baje mu higanwa rya Afrika rizobera mu gihugu cya Angola igihe baje mu higanwa ry'akarere ka gatanu i Kigali mu Rwanda bakoresheje uburyo bwabo
cyikora cyitegura neza nk'iganwa n'iganwa ritoroshe n'iganwa Coupe d'Afrique des Clubs umva imigwi yabashije kwigenza neza mu karere yamba twe duserukira akarere ka gatanu uko na ma equipe akomeye cyane umva ko twitegura uko bishoboka kose kote technique kote physique na kote moral
muhiganwa riheruka ryabereye mu Rwanda rya akarere ka gatanu mwashoboye kuba ba mbere mwikoze ku buryo bwanyu leta ntiyabafashe mu mugongo mbega ubuho bimeze gute
gushika kuri uno mwanya nkuko sinovuga ko birebire ku byerekeye uburyo bw'igihugu umva nkatwe abamenyereza twe turategura umugwi hama abereke abaserukira umugwi ari staff akabaye yiruka mu vyerekeye ingene tugende je ndibaza yuko uko numva nuko banyigeje ngo mumenyereza batugira yuko amahigwe ariho cyane nka 80% yuko dushobora kugende kuko na bimwe biramaze kuza birava mu nzira ari kurondera impapuro z'inzira ari kurondera ingene tuzogenda ari amatike y'indege nkuko bimeze bidahinduse nkuko namye mvuga ati umuntu arashobora gutegura ivyiwe umva ibindi ukabiko bitegura gukundi tushobora kuvanga ngo kwa kabiri isaha 9 z'ijoro urumva niko ndabizi gushaka kuri uno mwanya niko no bivuga nivyo no banzi birebire
abakunzi b'umupira w'amaboko basketball basaba umurwi Rwibere Costa kugenda bazi ko bagiye guserukira igihugu n'akarere bakaronka insinzi Uwimana Claude numwe mu bakunzi b'umugwi w'umupira w'amaboko Rwibere Costa
bwa mbere na mbere kwano bazaba bashimira gushimira kwaza abategetsi babo bashyizemo imbaraga nyinshi kugira bagende mu Rwanda ku mafre yabo leta nayo kimwe yabafashije baca bakinana neza barigenza neza bazana igikombe asa ku buryo bwe na muri Angola kuyigana mu gikombe cya Coupe d'Afrique yesho no batuma bogena bakite babi nibitegure ko ndabitide bazohura nibihangange bitari Rwanda bitari Uganda bitarinde za Senegal za Angola zirakomeye cyane gose nibitegure nibazogende gutembera Ama imani baji mbere na tuturi nyuma yabo tuzakomeza turashigikira nyene nkuko bisanzwe bimeze.
Iryo higanwa rizotangura ku igenekerezo ya 2016 ukwezi ku 11 rirangire ku igenekerezo ya 6 ukwezi kwa 12 rikazobera i Rwanda ku mugwa mukuru wa Angola. Mu makuru y'umupira w'amaguru naho inyuma yo gukurwa mu higanwa ryo kurondera itike yo kuzokina inkino za nyuma z'igikombe cy'isi muri 2018 mu Burusiya, umugwi serukira gihugu mu Burundi mu mupira w'amaguru uri mu higanwa rya Sekafa mu gihugu cha Ethiopia kuri uyu wa gatandatu mu rukino rwa mbere, intaba mu rugamba watsinze umurwi w'izinga rya Zanzibar igitsindo kimwe ku busa. Igitsindo cyatsinzwe na Didier Kavumbagu akina mu murwi wa Azam wo muri Tanzania hari ku munota wa 39 w'urukino. Urukino rwa kabiri rwo kwigenekereza rya 2025 kuno kwezi u Burundi bukazotana mu mitwe na Kenya. Mu murwi B u Burundi buri kumwe na Zanzibar, Uganda hamwe na Kenya. I Bujumbura, Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Senchuti mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo, reka Aloise Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise,
inzego z'umutekano muri Mali jo ku munsi w'Imana zarakoze ibikorwa byo gusaka abantu batatu bikekwa kuba bafise uruhara muri ca gitero giheruka kubera muri hoteli Radisson iri ku mugwa mukuru Bamako. Igitero cyahitanye abantu 19. Umwe mu baserukira imihari y'abaseparatiste bo mu buraruko bwa Mali yamenyesheje ko abagabye ico gitero bari bafise intumbero yo kuburizamwo amasezerano y'amahoro iyo mihari iheruka kugirana na leta ya Mali mu kwezi kwa gatandatu guheze. Iyo hoteli yabereyemwo ico gitero niyo yari yemirije kwakira inama ya nyuma yo gushira mu ngiro ayo masezerano. Abagwanyi bashika 8 bo mu muhari w'iterabwoba wa Al-Shabab barasize ubuzima mu gitero cy'indege ya drone ku kirindiro cyabo kiri hafi ya Baradur aho ni mu kubirometero 120 mu buraruko bushira uburengero bwa Mogadisho umugwa mukuru wa Somalia. Ibiro vya Pentagon vyaha muri Leta Zunze za Amerika bijejwe kwivuna umwasi ntaco biramenyesha ko iyo ndege ya drone ari igisirikare ca Leta Zunze za Amerika. Uwundi mutegetsi avugwa ko ari impundongozi za Al-Shabab azwi ku izina rya Sheikh Hussein Abdi Gedi yoba yaricanywe n'abandi bagwanyi 4 mu mutego batezwe mu bumanuko bwa Somalia. Abo baguye rero mu mutego batezwe na bagenzi babo hafi yahitwa Gududley mu ntara ya Juba ejo ku munsi w'Imana. Mu ntango zo ku kwezi indongozi zo mu rwego rwo hejuru za Al-Shabab zaramenyesheje ko zitazokwihanganira uwo wese azobaje gucanishamwo uwo muhari no gucanishamwo abamizirima bose aho bari ku isi. Muribe mu Bubiligi inzego z'ubutungane mu gihugu cy'Ubiligi zimenyesha ko ejo ku munsi w'Imana igipolisi cyafashe abantu 16 bakekwa kuba bagize uruhara mu bitero by'iterabwoba, ariko bamenyesha ko umwe Salah Abdeslam ari ku isonga y'ibitero byabaye i Paris atari muri abo bafashwe muri ugo ruhigi.
Cyuti mwese mukunda radijwe rya Amerika, aho ni naho duherahereje ibiganiro byo muri kino gitondo. Tuboneho kandi kanye ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Turashimiye kandi na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Murahu neza nshuti mwese muduteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro dusangira ijambo. Mu kiganiro cya none turavuga kunama y'umuryango w'abibumbye kuyihindagurika ry'ibihe izaterana i Paris mu Bufaransa guhera tariki ya 30 z'uku kwezi kwa 11. Iyi nama igiye kuba ku nshuro ya 21. Igitegerejwe cyane muri iyo nama nuko ibihugu bikomeye n'ibikize cyane ku isi bishobora gusinya ku masezerano abisaba kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ibyo bihugu byohereza mu kirere. Ikindi bisabwa ni ugutera inkunga ikigega cyafasha gutanga uburyo n'ubuhanga ku bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere, dore ko akenshi ari byo usanga bihura n'ingaruka zikomoka ku bwiyongere bw'ubushuhe mu kirere. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bwerekana ko ubushyuhe ku isi bumaze kwiyongera ibice 85 Celsius. Ese iyo nama ibirimo bande, igamije iki, yigirwamo iki? Umunyamakuru wacu Diane Nina Hazwe amaze gukurikirana bene izo nama, akaba yaduteguriye inkuru ikurikira.
Kuva mwaka w'1995 ibihugu birenga ijana birahura ku mwaka kugira ngo birabire hamwe ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mu nama rukoko mayitiriwe COP, Conference des Parties, mu rurimi rw'Igifaransa. Umugigo wagiyeho bisabwe n'ibihugu 178 byari byahuriye mu gihugu cya Brazil muri 1992 mu nama rukokoma yari igamije kuraba iby'iterambere rirama uko vyifasha iganino. Niko kubona yuko ataterambere rirama rishoboka ibidukikije bidakingiwe. Hari mu gihe ivyegeranyo bitandukanye vy'abahinga mu vy'ibidukikije bitasiba kwerekana ko atagikozwe ngo ivyuka birungikwa mu kirere bivuye ku mahinguriro atandukanye bigabanuke atagahengwe. Amwe mu makop yararindiranye ugishika cane harimo nka COP ya 3 yabereye Kyoto mu Buyapani mu 1997. Iyo nama yarinda kugondoza amaleta atandukanye gufata icemezo co gushira hamasezerano agamije kugabanura ivyo vyuka birungiuka mu kirere. Inama atanicho yashitse ko kwera ibihugu bimwe bimwe harimo nka leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa vyananye bivuga ko kwemeza ayo masezerano ari kwishira mu bukene. Mu manama yakurikiye iyo ya 3 amaleta agizwe hanini na Afrika yarabandanije urwo rugamba. Ayo masezerano yo kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere hava araboneka inyuma y'imyaka 5 acayitirigwa amasezerano ya Kyoto, Protocole de Kyoto mu rurimi rw'Igifaransa. Ayo masezerano yagiyeho mu 2006 vyategekanywa ko ahera mu 2011. Ico kiringo kigeze abo vyega barasubiye gutakambira ibihugu bitunze ngo ayo masezerano yongegwe ikiringo ca kabiri bihambere amabarabara ya Durban muri Afrika y'Epfo. Mu nama yagira 17 baririmba bati ubwo butungane bw'ibidukikije bwasabwa hanini n'ibihugu bidahingura cane. Aho ndetse abari baje bavuye muri ivyo bihugu bavuga ko abarungitse ivyuka vyinshi bategerezwa guhindisha akababaro ibihugu bikenye mu kubironsa ikigega kizofasha guhangana n'ingaruka mbi zifatiye kuhindagurika ry'ibihe. Nanyishi tomoye yigeze itangwa n'ibihugu vya rutura mu butunzi kwijanye n'uko amasezerano ya Kyoto yokongerwa kwikiringo. Ehe namwe, mu nama ya 18 yabereye Doha muri Qatar, n'ibihugu vyari vyarasinye ayo masezerano nka Canada, Ubuyapani n'Uburusiya vyari vuguruje. Ubushinwa nabwo bwatungwa kurutoke cane nk'igihugu kirungika ivyuka vyinshi mu kirere, bugategeka leta zunze ubumwe za Amerika kuba zirasinya mu kurindira ko bugera aho Abanyamerika bigejeje kwera amahinguriro. Iyo nama ya 18 imaze guhera atakivuyemwo bahanye isango ryo guhurira mu Faransa mu kwa 12 kugira ngo barabe ingene ayo masezerano mu gihe yo kwemezwa na bose yotuma habagahengwe yoja mu ngiro guhera mu 2015 kugera mu 2020. Mu gihe ayo masezerano ya Kyoto ategekanya ko viza ivyuka birungikwa mu kirere bitorenga ibice bibiri kwijana by'ivyarungikwa mu gihumbi kimwe n'amajana 990. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yabwiye abari mu nama ya 20 ko icizere cuko ivyo biharuro bigumuko ari cinshi.
We can build prosperous and healthier societies. We must act now. There is still a chance to stay within.
Turashobora kubaka ikibano giteye imbere kandi gikomeye. Dutegerezwa kwemera tudakekeranya yuko hakira amahigwe menshi yuko utarenza ya Celsius 2. Ibihugu byose bitegerezwa kumva ko umuti turinda kuwutorera hamwe. Ibibano byose bitegerezwa kwifatira mu minwe isango y'i Paris. Asa nk'umwunganira umukuru w'igihugu cha Senegal Macky Sall ku ruhande rwiwe yibukije bagenzi we batandukanye yuko kugwanya ubukene gusa bidakwiye ariko nyabuna hakenewe no kuraba ingene ibihugu byisununura mu iterambere rirama iryo terambere naryo rikaba ryubahiriza ibidukikije. Ico abanyagihugu bacu batwizeye ko si ukugwanya ubukene gusa dushaka guteza imbere ibihugu byacu tutegerezwa gukora ibishoboka byose ngo haboneke iterambere rirama. Inama yimirije mu Bufaransa izoba mu gihe abahinga mu by'ibirere bahurikiye muri GIEC Groupe Intergouvernemental sur l'évolution du climat baheruka kwerekana mu cegeranyo cabo gisohoka uko imyaka itanu iheze ku ice 95% by'ihindagurika ry'ibihe byatewe n'ibikorwa bitandukanye vya kiremwa muntu harimo nko guca ibiti n'amahinguriro arungika ivyuka vyinshi mu kirere atagikozwe ngo ibihugu bitandukanye vyifatire mu minwe ico kibazo. Uwo mugwi nyene ukabandanya werekana ko mu myaka mike ubushuhe buzoba bwinshi amazi yo mu biyaga n'amabahari nayo akaduga cane imiyaga y'ibihugu husi n'imvura zisegenya navyo bikaba umurengera. Izo ngaruka mbi ahanini zikazonakora ku Banyafrika kuko usanga ataburyo bwinshi bwo guhangana n'ivyo bibazo bafise.
Muri studio muri iki gitondo turi kumwe na Madame Remilde Ndayishimiye akaba yoboye ikigo gishinzwe ubumenyi bw'isi mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba anashinzwe ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Madame Ndayishimiye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Bwana Frank Habineza akaba ari perezida w'ishyaka rishinzwe demokarasi no kurengera ibidukikije. Bwana Habineza ikaze mu kiganiro dusangira ijambo.
Yego murakoze cyane.
Mere kuri Madame Ndayishimiye, COP ya 21 ariyo nama mpuzamahanga ijyanye n'iby'imihindagurikire y'ibihe irindiranwe igishika nkaho ariyo igiye gusubiza ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe n'ikirere. Ni kubera iki
iyo nama igira 21 yitezwe ko hazoboneka amasezerano novuga ashimitse yerekana uko ibihugu cyane cyane bya rutura ndetse n'ibindi byose birungika ibyuka mu kirere bizogabanya ivyo vyuka hanyuma bikongera bigafasha ibihugu kiri mu nzira y'amajambere na cyane cyane bikenye kugira bishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Turavye iraporo y'ugwego rw'abahinga rwarerekanye ku isi maze kuduga ubushuhe ku bice bigera ku 0.85°C. Rero tukabona yuko ubu hategerezwa gufatwa ingingo irashe yo kugabanya ivyo vyuka ku buryo isi itategerezwa gushuha kurugero gorenga ibipimo bibiri.
Bwana Frank Habineza, mwasohoye itangazo mu ishyaka ryanyu muvuga ko ibihugu bya Afrika bikwiye gusaba ko habaho ubutabera mu bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere n'ibihe. Icyo mushaka kuvuga ni iki?
Icyo dushaka kuvuga cyane ni uko dusanga ibihugu bya rutura cyangwa se ibihugu twavuga ko byateye imbere za Amerika, Ubushinwa n'ibindi bihugu bikomeye by'Iburayi no ku yindi migabane y'isi ari byo bihugu byangiza ikirere kare bifite inganda nyinshi cyane bisohora imyuka yangiza ikirere nyinshi cyane. None ugasanga twe muri Afurika nta nganda dufite, nta myuka myinshi dusohora mu kirere, aho ugasanga ari twebwe duhora tubabaye tugirwaho n'ingaruka zikomeye zo kwangiza kw'ikirere. Aho twavuga nka nk'uko tubona imyuzure nyinshi irimo kuhitana abantu, tukabona ibura ry'amazi ndetse izuba ryinshi ryaka cyane, tukabona ingaruka nyinshi n'amazi agenda abura kama ndetse ibi byarabaye n'ejo bundi no muri Zambia ndetse n'umuriro waraguze n'umugara tugeze kuraho umuriro igihe kinini cyane kubera amazi yari yagabanutse.
onse yakamye mu biyaga bimwe tugasanga twaba tugenda twishura cyane kusha babandi kandi banziriza noneho turashaka kubutabera kubera ko abandi kirere bagomba nabo kugira uruhare rukomeye mu gufasha abantu batabiza.
Madamu Ndayishimiye, hari za COP nyinshi zagiye ziba ariko mu babikurikirana hafi bakomeza kuvuga ko izo nama zose ntacyo zigeze zigeraho. Habuze iki ngo ikibazo cyo kurengera ibidukikije kibonerwe umuti nabo bireba?
Kuvuga ko izo nama zose ntacyo zagiye zigeraho nibaza ko ari imvugo ndenza rugero, kuko hariho ingingo nyinshi zagiye zifatwa zerekana ukuntu byogenda ndagurika ry'ibihe bigabanuka. Haragiye hafatwa ingingo zitari nke, nta COP nimwe twovuga ko itagishika ku kintu. Ariko muri rusangi ubu tugeze aho twifuza ko haboneka ingingo iruhasha yerekana neza ibiharuro by'ibyuka bigiye kugabanuka. Uko tuzogira ingufu nyinshi cyane cyane ibihugu bya rutura bizokora ingufu cyane kugira zigabanye ibyuka, niko uburyo bwo kugira duhangane n'ihindagurika ry'ibihe mu buryo bwa adaptation buzogenda bugabanuka. Kuko ibihugu cyane cyane ibivya Afrika birakeneye cyane kuronswa uburyo n'ubuhinga kugira ngo bushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ugiye kuraba ibyuka turumika mu kirere ni bike cyane, kandi ibihugu byacu bya Afrika nibyo bitakaza mu buryo bw'ubutunzi kubera dufite uburyo buke bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Rero turavuga ngo amakope yandi yagiye ashika ku ngingo nziza, ariko turakeneye ikope ishika ku ngingo by'ukuri y'ukugabanya ibyuka. Hari nka COP yabaye Cancun muri Mexico, COP ya 16 yarashitse ko yuko tutorenza ibipimo bya 2°C. Ubu rero hagezaho dufata ingingo kugira ngo ibyo bipimo ntibirenge. Ni ukuvuga yuko ibihugu birinda gushyira ku meza kwerekana ibikorwa bizokora kugira ngo ibyuka bigabanuke. Kuko twabonye yuko iki kibazo cy'indagurika ry'ibihe ari ikibazo kijyanye n'ikibazo cy'ubutunzi, atari ikibazo gusa cy'ibidukikije, ariko ari ikibazo cy'ubutunzi. Kuko ibihugu bya Afrika bidafise amahinguriro menshi arunga ikibyuka mu kirere, ariko akaba ari byo bihugu bibona ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe mu bisata byose by'igihugu bikagoyagoya, ndetse ugasanga biratugora kuzoshika ku iterambere rirama.
Madamu Ndayishimiye, nkubaze wenda mu bijyanye no gusobanurira umurundi cyangwa se umunyarwanda udasobanukiwe neza iyo bavuze imihindagurikire y'ikirere, ingaruka umuntu wo hasi, umuturage, umunyagihugu wo hasi abona zimugeraho nyazo ziturutse ku mihindagurikire y'ikirere n'ibihe n'inkizihe?
Dushobora kuvuga ibintu bigaragara biboneka umuntu uwo ari we wese gushika ku mutumba, yaba umunyarwanda cyangwa umurundi, abona ni imyuzurire. Imyuzurire ihita ibomora ibintu, imirima igatwagwa, inyubakwa zikabomoka nk'amabarabara, ugasanga ihindagurika ry'ibyo bihe bituma umuntu atamenya ryaratera. Ikintu cyane kigaragara ni imyuzurire. Ikindi kigaragara ni igihe haba uruzuba. Ibyo byose ibihugu byacu byomi ugiye kuraba abanyagihugu babeshwaho n'imvura. Igihe rero imvura igiye urumva ko umunyagihugu adashobora kwimbura. Igihe arimye imvura ikabitwara ndetse igahitana n'inyubakwa zitandukanye bigatera indwara, ibyo urumva naho abatuyobora bogerageza byo bagora gushika ku iterambere mu gihe babanza guhangana n'ingaruka z'iyo myuzurira ihitana ibintu n'abantu.
Bwana Frank Habineza, u Rwanda rukeneye iki kuva muri iyo nama?
Tugera ngo n'ubuvugizi wa Leta y'u Rwanda bijyanye n'ibyo Leta y'u Rwanda izatwara mwaza kuruza rema cyangwa se minisiteri ishinzwe ibicishije ari dokima bateguye bita Intended National Determined Contribution for the Republic of Rwanda. Ni dokima buri gihugu cyose kigomba gutanga, bifite amapaje 9 igaragaza ibibazo u Rwanda rufite ndetse igaragaza n'ibyo bamaze kugeraho. Ariko iyo urebye cyane dokima nyine usanga bagaragaza yuko n'ubundi u Rwanda nabo ruri vulnerable cyangwa se rufite ibibazo bijyanye na icyo bita n'ibibazo cya climatique cyangwa se ibibazo by'ikirere.
bagaragaza yuko ikibazo cy'imvura nkeya, bagaragaza ko iyo mvura ibuza ubuhinzi kugenda neza, ndetse bakagaragaza yuko habaye n'imyuzure myinshi cyane. Noneho u Rwanda rukaba ruvuga yuko temperature z'u Rwanda zarazamutse ugereranyije kuva muri za 70 bimaze kukongerwaho 1.4 Celsius, kuvuga ngo byariyongereye cyane ubushuhe. Noneho u Rwanda rukaba rero rwisa yuko temperature zaro niba zitarenga 2°C ariko mu myaka 2030. Nukuwa mbunche chifu chifu mpanda.
Madamu ndaishimie, mumana ma nga kopu makumya ni mge izatera nila iparisi mojogu chubu Faransa. Imiryango itandukanye igenda ifite ijwi rimwe kugira ngo ihangane n'abatifuza ko ibyo bashaka kugeraho byubahirizwa. Ese abanyafrika ipari muzagenda musaba iki?
Icya mbere coco tugenda tujanya abanyafrika tugenda tuvuga rumwe, kuko ibihugu byinshi bya Afrika biri mu bihugu begwa n'ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe. Ku rwego rwacu cyane cyane novuga nko ku gihugu cy'u Burundi, kuko ku banyafrika turafite uwo muri Sudani aduserukira n'abandi baduserukira cyane cyane nka Egypte iserukira konferanse y'abaminisitiri n'abakuru b'ibihugu. Twebwe rero ku rwego rw'igihugu cyacu ahanini twarakoze igitabo cyerekana intererano y'u Burundi. Icyo gitabo twaragitanze mu mwanya wo kiragaragaza vulnerability y'igihugu, kikerekana impact tufite, tukabona ibyo dukeneye cyane cyane mu bijyanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, icyo bita adaptation, tukerekana context national, tukerekana uko igihugu cyifashe, hanyuma tukerekana umugambi w'igihugu ko dushira imbere iterambere rihangana n'ihindagurika ry'ibihe. Turerekana byigwa byakozwe byerekana ko nk'ubushuhe buzoduga mu gihe cy'u Burundi kuri 3°C. Tukerekana uruhara rw'imvura mu burimyi, tukerekana ibisata biri bihanzwe n'ihindagurika ry'ibihe, nk'igisata cy'amazi cyangwa igisata cy'umuyagankuba, igisata cy'ubworozi n'uburimyi, igisata cy'amashamba n'ibidukikije. Tukerekana mu by'ukuri uburyo dukeneye, haba mu by'ubuhinga, mu gushyigikira ibigo cyangwa abantu b'abahinga. Tukerekana ibyo dukeneye ku buryo bwa Afrika. Rero ibihugu byinshi byarateguye iyo migambi. Twebwe rero duhagarariye Afrika ku bijyanye n'iby'ubuhinga, icyo bita renforcement des capacités. Ndi muri groupe strategique ya Afrika, twaheza tugategurira hamwe kugira ngo tugende tuvuga rumwe. Kandi noneho u Burundi burahagarariye ibihugu 10 bya COMIFAC mu bijyanye n'amafore. Rero tugiye tujanye twiteguye neza, kandi u Burundi buduha buserukiwe cyane gushika no mu nzego. Delegasiyo y'u Burundi iratandukanye, kandi ikiryoshe nuko na abaserukira igihugu bazoba bahari muri Afrika. Rero baduyitaba, kandi twibaza yuko tuzohagarara tukarondera inyungu za Afrika na cyane cyane inyungu z'ibihugu byacu, kuko tubona yuko ihindagurika ry'ibihe ritumara kw'abantu, rikatumara kw'ibintu, bigatuma tudashobora gushikira iterambere. Hakaba ingorane zo gufungura nabi, hakaba ingorane zisanzwe zibona z'umuyagankuba, zigatuma umuyagankuba udafite umuyagankuba ukwiye udashobora gutera imbere, kuko byinshi byigaragaza. Twebwe rero kuri ibyo ku buhinga cyane cyane by'igihugu gikeneye, twarerekanye yuko dukeneye icyo bita gushikikirwa mu buryo bw'amafaranga, ndetse baragaragaza yuko ikigega cy'isi yose kizojamo $100 billion ku mwaka. Rero mu gihe twashigikirwa tuzogabanya ibyuka cyane, nko ku rugero rw'u Burundi tuzogabanya nk'ibice 20%, ariko hamwe tutoshigikirwa twogabanya nk'ibice 3%.
Frank Habineza, hari abakomeje kuvuga ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi ziyobowe na Perezida nka Barack Obama usa nkaho ari ku isonga cyane cyane mu kurwanya ubwiyongere bw'imihindagurikire y'ikirere, abantu bakavuga ko hari icyo bishobora guhindura. Ni kubibona?
Natanga icyizere kubera ko Perezida Obama yagaragaje cyane muri gahunda ziwe yuko afite gahunda zo kurengera ibidukikije, kandi yabigaragaza mu bikorwa bitandukanye. ariko iyo tubonye nabo abandi mu shyaka y'abademokrate tubona na former vice president ari Gowa yanditse igitabo cyerekaga the convenient truth ndetse bakoramo na filimu ku buryo byagaragaje yuko nk'abayobozi bakuru muri Amerika bari bahangayikishije n'ibijyanye n'ihungabana ry'ikirere. So tubona ko perezida Obama akomeje uwo mugambi, byabaye ibintu byiza kuko aribo n'ubundi ari amasezerano ya Kyoto yabasize n'abandi bose, ariko Amerika ntabwo yigeze iyasinya. Ni ukuvuga ngo Amerika ntabwo yigeze irebwa n'ibyemezo byafatiwe muri Kyoto, kandi ariyo makosa makuru yabaye cyane kuko Afurika yarasinye ibintu yiyemera kubahiriza, ariko abandi babangije ntibayafite n'Amerika irimo. Ni ukuvuga ngo Amerika ishoboye gusinya neza amasezerano ikabyumva, kandi kubera ko nayo iri kwicunga mu bantu bangize ikirere byaba ari ibintu byiza. Twizera yuko bishobora no gutanga urugero ku bindi bihugu nk'Ubushinwa, Burusiya n'abandi bose bangize ikirere cyane.
Madamu Ndayishimiye Remilde, turi kumwe?
Turi kumwe.
Hari icyo kibazo narimbajije mvuga ngo nubwo ibihugu bya rutura bikomeje gutungwa gatoki ko bidashyigikiye igabanuka ry'ibyuka byoherezwa mu kirere, muri iyi minsi bisa nkaho Amerika isa nkaho yahinduye ingendo, cyane cyane kubera ubuyobozi bwa Perezida Barack Obama usa nkaho ashyigikiye ibijyanye no kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Namwe niko mubibona?
Uko tubibona, icya mbere cyo ko hari uguhindura bakagira ubushake cyane, ni byiza. Ariko muri ibi byihindagurika ry'ibihe dukoresha ubuhinga buba bwatanzwe n'abashakashatsi. Mu gihe abashakashatsi bavuga ati ubu isi iraduze ibice ubusa 85% k'ubushuhe, hanyuma tukashaka ko tugera ko byogabanuka ku bice bibiri, twebwe turaba ikitugaragaza cyane yuko abantu bafise ubushake turaba ku biharuro batanze. Turabye nka CPDN baba baratanze, uyirabiye ko ubona by'ukuri ko hari ubushake, kandi naho tukaba tutarumvikana ku buryo CPDN zizofatwa ko zitari obligatoire ari volontaire. Urumva rero uko haba ubushake byagaragarira ubwa mbere hoho mu buryo bazotanga muri ico kigega cya Fonds Vert Climat, n'uburyo hazoba transparency kugira ngo ibihugu bikenye bishobore kugira access kuri ico kigega. Urumva izo 100 miliyari z'amadolari twazibona ku mwaka muri ico kigega, hakagaragara uburyo ibi bihugu byacu bishobora kuronka ayo mafaranga bigashigikirwa mu buryo no mu buhinga, hanyuma bikongera bikagaragarira mu biharuro. Urabye nka CPDN bafata reference 2005 bagatanga 28% de réduction. Ibyo nibyo byategerezwa ko abahinga barabira ko bakabona ubushake bw'igihugu cya rutura cyangwa bw'igihugu kiba kiri mu nzira y'amajambere, barabira ku biharuro bakaraba ko ibyo biharuro bishobora gushikana yuko tugabanya ubushuhe bw'isi ku rugero twiyemeje rw'ibice bibiri, ndetse Afurika twashaka munsi ku rugero rw'igice kimwe, kuko ubonye n'ubushuhe n'ubusa 85 abantu bacu bagapfa, imirima yacu ikononekara, ibintu byacu bikaza, tukama turiko dusubira mu ihumbi. Ni ukuvuga ntidushobora gutera imbere, none ga twashika kuri dedoge hoho wumva hoho tudashobora gutera imbere gute? Ubushake rero bugaragara, ni byiza turabishima, Imana yadufasha iyo COP 20 abantu bagashika ku ngingo bagabanya ibyuka bakongera bagashika ku ngingo y'uguha uburyo ibihugu byacu bikenye n'ubuhinga kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe.
Hari ubwo bashobora gutanga ayo mafaranga ajya muri icyo kigega, ariko nanone ugasanga ubushake bwo kugabanya ibyo byuka ari bukeya, byo hari icyo byaba bimaze?
Ni ibintu bibiri bitegerezwa kujana. Ibintu bibiri byafasha nuko batanga amafaranga muri icyo kigega kugira ngo ibihugu byacu bishobore guhangana nabyo bikore adaptation. Ikindi cyategerezwa cya mbere cyari uko bategerezwa kugabanya ibyuka. Ibyo bintu bibiri dutegerezwa ko byose twabibona muri iyo COP 20. Muri iyo COP 20 twashaka ko bagabanya ibyo byuka ku rugero tubona yuko haba ako yerekana igaragaza ko ibyo byuka bizogabanuka. Ni ibintu bibiri bigenda bibangabangana. Uko bagabanya ibyuka ni ku buryo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ubuhe bwa adaptation bugabanuka. Ariko ubu nubwo ubushuhe buri kuri zero 85 turakeneye guhangana nabyo. Nubwo bahagarika ubunyeni byuka, ibihugu byacu byabandanya biruha kubera guhangana n'ingaruka ihindagurika ry'ibihe bidutera.
urumva rero ni ibintu bibiri bitegerezwa kugenda bibangabangano cyane cyane kugabanya ibyuka ingingo ihagarika kugabanya ibyuka mu kirere n'ingingo yerekana ukuntu ibihugu byacu byabona amafaranga mu buryo bworoshe atari uburyo buruhije.
Bwana Frank Habineza, mu gusoza, uremeranya nibyo Madame Remelde Ndayishimiye yavuze?
Yego, turemeranya nawe kubera ko icyo twifuza nuko ibihugu bikomeye nayo bigomba kumenya yuko ari bigomba kugira uruhare rukomeye mu kugabanya bino bibazo, kandi nayo bikakora icyo bita commitment, kwiyemeza bigasinya amasezerano. Ntibimere nk'uko byabaze muri Kyoto cyangwa Copenhagen. Copenhagen nari mbiyo mu by'ukuri twagiye Copenhagen tufite icyizere kinini cyane, ariko twavuye tufite intege ntacyo na kimwe kuko nk'aho twungutse, kubera ko nk'uko byari bimeze ni nako byakomeje. Ntabwo tugiye tubona icyo bita ukwiyemeza cyangwa se commitment y'ibihugu bikomeye. Twizere yuko nibaza Paris ko ari ikintu kiri buhinduke ku buryo bizagira ingaruka, kubera ko cyane cyane muri Afurika turababaye, ibyo tugeraho n'ingaruka, kandi ntacyo twangiza aribo bangiza, ahubwo cyo tukakomeza kubaza amategeko abandi badatayubahiriza. Turifuza yuko Abanyafurika bose ibihugu bya Afurika bigera n'ijwi rimwe bumvikane, bose batari ikintu kimwe bo gucikamo ibice, kandi n'Abanyafurika bumve yuko Afurika dufite ubwenge, dufite ubushobozi, utari tuyishaka ibikigega nicyo kwibanda ku mafaranga y'Iburayi cyangwa se y'abandi gusa. Natwe tuyishakemo amafaranga, tuyishakemo ikigega gishobora kudufasha kuba self-reliant cyangwa se kwitunga, kwigira. Ikindi dufite n'inararibonye nyinshi cyane muri Afurika zirahari, n'abakambwe bafite ubwenge benshi cyane ari ba Kofi Annan n'abandi bose, nabo bashobora kutugira inama tugashaka abantu bafite ubwenge n'ubushobozi bakatugira inama ku bintu bishobora gukorwa. Aho kugira ngo tubitekereze ko tuzaba tubona inama zivuye hanze, turumva yuko Afurika igihe cyacu ni ikintu kuvuga ngo nitutakaza aya mahirwe ari Paris tuzarongera gutakaza indi myaka hafi 10 cyangwa 20 kugira ngo tuzagere andi masezerano ashobora kutugirira akamaro. Ni ukuvuga ngo amahirwe yacu ntayo dufite, tugomba kuyakoresha, kandi abantu bose tusaba ko bagomba gushaka uburyo ibintu tukora icyo bita adaptasiyo, haboneke ubushobozi, haboneke amafaranga ashobora kuba yatumara bino bibazo.
Frank Habineza, ndagushimiye cyane. Madamu Ndayishimiye Remilde, hari ijambo rya nyuma wifuza kuvuga mbere yuko dusoza ikiganiro?
Ijambo rya nyuma nanyifuza kuvuga ni uko dushima ko ibihugu byacu biriko biritaho cyane ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, turavye ukuntu babyitayeho mu buryo cyane cyane mu buryo byo kuzokwitaba iyo nama ya COP21, kugira ngo turobe neko twobona ako ishobora gutuma ibyuka bigabanuka mu kirere, ishobora kwerekana ukuntu Abanyafurika bofashwa cyane cyane ibihugu byacu nk'u Burundi, kugira ngo bishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu gihe tumaze kubona ko abantu bapfa, abantu baturatura, hanyuma bikatubuza noneho gufata umuhora w'iterambere, kubera ko tuba turiko dusubira inyuma mu byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Biragoye kubona iterambere rero mu gihe ihindagurika ry'ibihe biguma bidusamburira ibintu, bitwikira abantu. Rero tunezerewe cyane nuko tubona umuhora, umurongo twafashe kuzitaba izo nama mu buryo butandukanye. Nagira ngo kumenyeshe yuko nko ku Burundi tuzoba duserukiwe bikwiye, kuko uhereye n'abaduserukira nko mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, muri guverinoma y'igihugu twabona bazobyitaba cyane. Dufite delegasiyo nininya, tuzoshobora kuja aho baharira hose kugira ijwi ry'u Burundi n'irya Afurika bishobore kumvikana.
Madame Remilde Ndayishimiye, umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubumenyi bw'isi no gukurikirana ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe, ndagushimiye cyane kano kanya uduhaye ku ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Frank Habineza, perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, nawe ndagushimiye cyane akanya waduhaye. Ndabashimiye namwe nshuti mwese mwari muduteze amatwi muri studio hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze mugire umunsi mwiza.